kumusu gira kabiri umukuru w'igihugu cya Somalia ariko agendera Burundi yagiraniye kuri uno wa kabiri umubonano w'umumwiherero na Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi umubonano wamaze hafi isaha urangiye uburamutswe u Burundi yagiye abamenyeshamakuru ko yahimbawe no kwakira mugenzi we Mohamed Abdullah Mohamed wa Somalia
tubaka urugendo rwawe rwiza cyane rero uno munsi tukaba tuneze ko twakire rero umushyitsi w'iteka akaba yaje amahoro atagiye kuganuka amahoro turabona ko agiye gushimira rero muri Somalia abaje baherutse bamuherekeje ndetse n'abe n'igihugu muri Somalia ko abanye neza n'abasirikare b'abarundi basanzwe bakoreya kamuha muzi neza ko igihugu cya Somalia ari igihugu dusanzwe dufitanye imigenderanire kuva kera kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo irindwi na kane kandi twabandanije turi kumwe no mu bihe bigoye turashimye ko baje kuturamutsa kuramutsa abarundi baje kandi no gushima ibikorwa byiza uburundi bufasha igihugu cya Somalia mu gihe musanzwe muzi neza yuko kiri mu bibazo by'umutekano muke ibyo turakora nacyo kugira ngo dufashe kugira ngo Somalia ironke amahoro nk'uko natwe twayaronse turashimye kandi yuko kabe n'akajya kuganira ibijyanye n'imigenderanire hagati y'igihugu cyacu cy'u Burundi n'igihugu cya Somalia kugira ngo turahukure tubanze kwiteza imbere ibihugu byacu ari uguca muri kazoza ibibazo birahera umugabo kazoza ubu keza cyane gusumba ibibazo biheze dukomeza ubucuti tukunguranira mu bijyanye n'iterambere n'imigenderanire
warunguye igihugu cya Somalia nawe nyine yashyikirije ko urugendo rw'iwe mu Burundi wari ubwo gushimira leta y'u Burundi atacyo itakoze iri kumwe n'ibindi bihugu mu kurwanya umuhari al-Shabab Mohamed Abdullah Mohamed agashimira ingufu za gisirikare zakoreshejwe
and particularly the Burundi National Defense Force who was one of the first countries to land in Somalia.
Umukuru w'igihugu cya Somalia agira ati turashima ko igisirikare cy'u Burundi cyakoze bigashimwa mu kurwanya umugwi w'iterabwoba wa al-Shabab abasirikare b'u Burundi bari mu basambuye uwo murwi wari wizigiye umugwa mukuru wa Somalia bafatikanije n'abasirikare b'u Buganda n'aba Somalia nta kindi twakora atari ugushimira igisirikare cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi n'abarundi kuko ntibitangiye bene wabo b'abasomali ukwitanga kw'abasirikare b'u Burundi abanyasomaliya baragukenguruka kuko kwabakuye habi Somalia ndetse kwibagira ubwitanga
kwabo
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagaragaje agashavu ku ngingo iherutse gufatwa yo kurungika abasirikare b'u Burundi bagera ku gihumbi bari muri bamwe baje kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia Nkurunziza avuga ko leta y'u Burundi igiye kwitura amaleta afise abasirikare muri icyo gihugu kugira bacijya nino iyo ngingo ku Burundi
twashoboye kuganira kandi ibijyanye n'uruhago rw'abarundi abasirikare b'u Burundi mu gihugu cya Somalia ukuntu bitanga batiziganya kugira ngo bashyigikire icyo gihugu hari akaga twavuganye ko hariho ingingo imwe yafashwe n'umugujejwe amara umutekano mu bwa Afurika mu cyumba cy'umwe bwa Afurika abarundi bitatunejereje kandi turashoboye neza kwitanejereje n'igihugu cya Somalia ibyo twifuza yuko bozoba inama yihuta y'igihugu bishyira isanzwe ifite inteko muri cya Somalia kugira ngo iyo ngingo isubirwemo neza tutige neza kugira ngo ije mu nzira inezereza bose kugira ngo ibyo bibandanye atankomanzi
iyo ngingo ya 24/31 y'akanama ka ONU kajejwe umutekano ku isi ivuga ko abasirikare igihumbi b'u Burundi mu bakize umugwi amisome uri kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia bategerezwa gutaha hatarese kugenekerezo rya 28 kuno kwezi kwa kabiri inyuma y'urugendo rw'iminsi ibiri mu Burundi umukuru w'igihugu cya Somalia yaganutse ku muhingamo w'uno wa kabiri Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.